nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
Mwiri weneza nchuti na mwakunzi baka diwi nzamba gate kakawe sangwe kaze mwano makuru kwenyekelezo ja mirongiwi nari mwiru huhuma nunga kwenyumbiri na mirongiwi na gata to ayotu kwa wategurie akabagizwe ningi ngo nguru nguru zikulikira izashikijwe kukiwazo kilawi ngwano ziriko zibera mu gihugu cha Republika ya yani Ntwari Rusangi ya Kongo muna meheruka kucicaro c'ubumwe bwa Afrika ya dizabera mu gihugu cha Ethiopia yatumye abatari bake batahura gituma ibibazo vyo mu gihugu cha Kongo bitadadanuka vyamenyeshejwe na Ivariste Ndayishimiye arongoye u Burundi kuri wa mbere atahutse avuye mu gihugu cha Ethiopia muri yo nama ugeranije n'amafaranga yo mu bihugu byo mu karere mbere nayo mu makungu ifaranga ry'u Burundi ngo yafise agaciro kagaragara byashikirwe n'uwo inamashinga amateka Gerase Ndabirabe muri komine avukamwo ya Matongo y'intara Kayanza avuga ko abarundi bashobora kwigurira inyama batarakubitirisho ifaranga ry'agaciro abatavuga rumwe na leta bate nyabuna abategetsi bari bakwiye kuvugisha ukuri mugisata c'ubutunzi kandi mu gihe bidakunze ko haba umuco mwitunganywa y'ibitoro ubukene bwaco buzokama ari ntambamye mu iterambere y'igihugu uwo numwihwezo w'ishiramwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ngo bashike kwiterambere rirama saya gusa twateguye nayandi muraguma muduteze yompi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndongeye kubaramutsa nkuko nayimeje kubabwira ikibazo cyo mu gihugu cya Republika ya Ntwari Rusangi ya Kongo carizwe mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yo muri Afrika ya Dizabeba Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu akaba anarongoye muri kino gihe akarere ka Afrika y'ubuseruko yavuze ko inama yakozwe yatumye ikibazo cya Kongo gitahurika kubatahura batahura igituma ibibazo vyico bihugu bitadadanuka akaba yashinzwe ko yotuma ko ibujumbura imigwi yose yashizweho kugira ngo ifashe gukurikirana ishigwa mu ngiro gingingo zitandukanye zagiye zirafatwa kuri ico kibazo ivyo akaba yavugiye kuri wa mbere ku kibuga c'indege ca Bujumbura mu kiganiro ha yamenyesha makuru atahutse avuye ya Dizabeba mu gihugu ca Ethiopia
iyo nama iragenze neza kuko twashitse ku ntambwe ikomeye kuko ubu twiga ikibazo kihari kubera iki twamadufata ingingo zose mugabo ntizije mu ngiro tukabona ntabibandanya ico gihe rero ico twahurije ko twese nuko bamwe bavuga bati ni ngorane hagati y'ibihugu bibiri ariko twebwe abakuru b'ibihugu byo mu karere twavuze tuti ntidushobora kwemera ko ikibazo kiri mu buseruko bwa leta iranira demokarasi ya Kongo yuko ikibazo kihari tuciti ikibazo cy'ibihugu bibiri kandi twaravuze ko ari ikibazo cy'akarere kuko tugize umuryango umwe ndumva ni ikibazo cyo mu karere rero duhangane nacyo nk'ikibazo dufite mu karere twasanze keshi turafata ingingo tugaca dutaha mugabo hakabura ubuja gukurikirana kwija mu ngiro dusanga hari uburyo bwishi migwi mwishi ikurikirana ishyirwa mu ngiro cy'ibintu byose tuba twumvikanye mugabo dusarusanga iyo umwe ikoreye by'uwundi byiwe ndavuga yuko abafite uruhara muri zo njyane bo bacha banezerwa kuko nta uriko arabishuza ubure tugaba twakije twumvikana yuko tugira bosi iyo migwi yose yakurikirana ishirwa mu ngiro yihagarikwa ingwano muri leta ya demokarasi ya Kongo kubu yose iyo migwi tuyishira hamwe yose dukora igikorwa kimwe twese tubona iyo tuja tukamenya rero tuti nabo vyega ubutrasha kwabaza kweri kutakoze iki kweri kutakoze iki tugitorera umuti abakuru b'ibihugu batarinze gusubira kuja hamwe nico gituma rero baciye bashinga yuko iyo migwi yose nukuvuga hariho umugwi wo gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ingingo zafashwe muri Angola gishigwa mu ngiro akaba umugwi wishigwa mu ngiro givyari vyafunditswe kera hakaba umugwi wa Monisco hakaba n'inteko z'akarere zagiyeyo iyo yose n'imigwi hakaba n'uburongozi bwa demokrasi ya Kongo hakava n'umugwi wa MVP3 murumva ko ari migwi myinshi yari ivanganye ubu rero bashinze yuko cyanda yitumira ngahe Bujumbura kugira ngo yose ubu mugumwe tuvuga tuti tugiye gukora ibi nibi nibi rero maguru masha anza cyanda batumira tukatwize yuko bizocagenda neza uko twavuze kuti niko kari gahaza
na y'umukuru w'inama nshinga mateka Gerard Daniel Ndabirabe yemeza ko ifaranga y'u Burundi ifite agaciro naho amakungu n'abandi bantu bavuga ko byataye agaciro bimwe bidasanzwe muri iyi myaka intwaro ya CNDD-FDD imaze kubutegetse ivyo yavugiye muri komine Matongo y'intara ya Kayanza aho yavuga ko abarundi n'amafaranga yabo ngo ahagaze neza cyane kuko bashobora kwigurira inyama batarigira bakubita ijisho idolari rya Amerika canke ayandi mafaranga y'agaciro ngico rero kikaba ari kimenyetso cerekana ko amafaranga y'u Burundi afite agaciro tumutege yompi
baza hano gusuma bagatuba bakajana karibira reka n'ibindi byose bakagura bakajana ni cerekana ko ifaranga y'u Burundi agaciro cy'ifaranga y'u Burundi kari hejuru sikajya bavuga ifaranga y'u Burundi iri munsi ifaranga kagaciro cy'amafaranga hano muri kano karere ibiba ibyo nibyo abazungu baharura kugira bamwe badufukamye mu ntege batubuze icyo twakora batwemeza ko turi abakene kandi n'ifaranga ry'u Burundi none wewe urabona ifaranga ry'idolari wewe ry'abanyamerika wewe ntushakanyama narukwavurya none aka dolari watanze nani urabona ifaranga ry'abanyamerika dukubiye ifaranga ry'abanyamerika utarize twebwe ifaranga ry'u Burundi bihagaze ku mwimbu dufite twebwe abarundi ku mwimbu mwebwe abarundi umwimbu twerekana igihe cyose iyo twarihe ifaranga ry'u Burundi abazungu barigereranya n'ifaranga ry'iwabo ry'abanyamerika wowe urashyira ikirenge muri amerika
Intwaro mbi y'umugambwe CNDD-FDD imaze imyaka hafi 20 ngo niyo yatumye ifaranga ry'u Burundi irita gaciro bishikizwa na Frederico bamvuga inyumvira yahoze aricegera c'umukuru w'igihugu arongera kamenyesha ko abategetsi bari bakwiye kuvugisha ukuri mu byo bashikiriza Frederico bamvuga inyumvira asigura ko umukuru w'inamashinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe yarakwiye gukurisha imvugo ituma abantu bose bumva ikibazo kiriho mu Burundi agatanga nk'akaruro ko ibifungurwa uko byagurwa haraciye imyaka ibiri itatu cyangwa itanu atari ko bikiri ubu akerekana nuko byazimbye cyane tumutege yompi
kijya kibazo cingene ifaranga ritagaciro kugiriranya n'ifaranga ry'abanyamerika n'irya Buraya n'iry'u Burundi yuko iry'u Burundi rigenda ritagaciro umunyagihugu ntakunda guca byumva vuba iyo akoresheje izo mvugo ni ukugira ngo ahumurize abanyagihugu ifaranga ritariko riratagaciro ariko umunyagihugu ifaranga ritagaciro ritagata burya ikimuraga ishinga ni ingene mu dufaranga twiba bafise ashobora kuronka ibyo akeneye akikenura
icyo kibazo ni cyari kigoye ntiyirirwa araja mu bintu by'amadolari mu bintu by'amahera y'abanyaburaya si byo bikenewe utari umuntu w'umudandaza ng'ubugenda za Uganda ng'ubugenda mu Rwanda ng'ubugenda za Tanzania umenye ingene ifaranga utwaye ry'i Burundi ricari gufatigwako ntidushobora gutegera uri umuntu asanzwe umurimyi mwene iyo mvugo si iwawe rero ibintu ariko aravuga si byabajya barya abanyagihugu twari ko turabona bari kumwe iyo ashaka kubishikiriza kugira ngo byumvikane mugo ntiyashaka ko byumvikana bwa ryo ko kunyegeza ukuri iyo avuga ati wewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri haraheze imyaka ibiri wahora ugura akavumvu k'ibijumbu kurangahe wahora ugura akavumvu k'ibiraya kurangahe wahora ugura ibitunguru gute uyu munsi ubigura gute wewe uri umukozi wa leta uri mu Kayanza uhembwa amahera angana uko ibihumbi ijana nk'akarorero waragenda gusoma reze imyaka ibiri watahana ibinganiki uyu munsi utahana ibinganiki abo banyagihugu ariko barakwishura niho ushobora kubasigurira bati byavuye ko ifaranga ryacu ryataye agaciro ugereranije n'ayandi mafaranga bakunda kuyafatirako rero ntavuge ngo byazanywe n'abakoloni byazanywe n'abakiki imbere y'abakoloni nta mafaranga yari ahari umuntu yarajyana ibiharage akatana ibijumbu umuntu yarajyana ibisunzu agatahana imyumbati ibyo bita troke mu gifaransa ibyo rero ntibikiriho twaremeye yuko dukoresha mwana ayo mafaranga ntabwo dushobora kuyakoresha ngo abakuru b'ibihugu cyangwa abarongoye igihugu bace baza kuvuga izindi mvugo nibemere ko faranga ry'u Burundi ryataye agaciro koko
barabona ko ibintu byagiye bisubira inyuma kubera vy'ukuri intwaro mbi intwaro ari mbi irangwa na byinshi harimo no gusubira inyuma ku ifaranga ryo ngaho
inzamba makuru twabateguriye harabandanya mu gisata cy'intwari bereye itunganywa nabi y'igisata cy'igitoro ngo bituma ubukene buzokwamaho mu Burundi. Ivyo nibishikirizwa na Faustin Kumana arongoye ishyirahamwe Parisemi ihamagarira Abarundi kuhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama. Akavuga ko hari abihariza isoko y'igitoro mu kikizana mu Burundi. Akavuga kandi ko hari ikena y'igitoro mu bice bitandukanye mu gihe bidakunze ko haba umuco mwitunganywa y'urudandazwa rwacu. Akavuga ko ubukene bw'ico gitoro buzokwama ari intambamyi mu iterambere ry'igihugu tumutege yompi.
Ubwa mbere nuko igihugu cyongereza ubushobozi bw'amadovize kuri ibintu hanze, ni ukuvuga reserve de change. Igihe reserve de change rero kera ari ku mezi atatu amezi ane, twa tujya munsi y'ukwezi indwi zitatu, icyo kiba ari ikibazo. Aho rero katarahera ntawuza kuduhenda ngo ejo kadushyire ibitabo tubacaze, kuko amadovize make akenera byinshi, hagataje mu kwa kuyatunganya nabi. Bamwe bo hejuru, bamwe batanga kubona ko amadovize wasigari boro ryo kuriramo amafaranga, kuko bwa tuti ni nayo hana kandi yakura mwimwe araranda agahitiye. Ejo bundi babuze amahera agenda yagiye arasesagurwa, kandi twari dusanzwe tuyakenye, kandi bikaja no atanu uhanwa. Ibyo rero ni byo bibabaje. Amadovize agire kuba make no kuyatunganywa acatunganywa nabi, n'abayononye basahuye ntibahanwe. Igihugu kugira gisekirize igitoro nyine cinjira, hategeza kuboneka nk'abaoperateri babiri canke batatu, ababwiza babiri canke batatu nabo nyene basuzumwa ku bushobozi. Barafise aho babibika, barafise amamodoka akwiye, barafise amastasiyo, barafise uburyo, barafise ikihinga, barafise abafurniseri basanzwe bamenyeranye, baramenyereye uwo mwuga kuburyo babyoroshe. Mufata rero kwinjiza ikidarazo gikomeye nk'ibitoro kije mu muntu umwe uko byari bihitiye, kandi n'ubu twabonye ngo ni umuntu biva muri kasubira kuja mu wundi, baravuze gushyira mu ita prestige, abo ariko tuzaza kurunga umuco.
Faustin Kumana avuga kandi ko hakwisuzumwa ku bahabwa amasoko, na cyane cyane agasuzuma ko bafise ubushobozi bwo gushikana igitoro mu Burundi kugira ntiyasubire kuba amanyanga ayariyo yose. Faustin Kumana kandi asaba leta gutegekanya amafaranga yo kubaka ahashingurwa igitero mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza, n'ubunyene tumutege yombi.
Iyi rejide zo nayo nyine nagize zo narishyira mu nyogano kubanza kuraba ukagivariwa ati rifise ubushobozi bungana gute kubandanya ribikora, urazi ibindi byari rijeje. Ibyo rero si bishobisho byo kuri kuna ngo nirizo hategeza ku mugwi w'abahinga evaluation, baraba yuko mu buhingi ishyirahamwe ryo ribishoboye kubikora umwanya wose, rikaba rikora n'ibyo bijejwe ko n'amazi turayakeneye, amatara turayakeneye, iki gushyiramo n'ibyo karaba muri juridike yuko bikunda byose n'ubushobozi n'aba bamenyeranye kubikora, aho ushobora kubika icyo gitoro. Ibyo bitegeza kuba hanyuma tukaba nk'abagwiza tunga babiri cyangwa batatu, niyo rezizira uyu mugabo bose, kuko nayo madovize kubera babazi muri leta yuko kugura igitoro hanze cyo kenda na madovize yo muri BRB. Amadovize yo muri BRB ntacacika nk'imari abajejwe ntabwo bavuga bati iyi ni gwacu rero we tuyaguha tubyanze ubwendo kumengo ni kidandazwa bavuga bati uku tukiguha kuri ibi n'ibi n'ibi na biri. Ububiko bw'ibitoro birasaba infrastructure, birasaba ko abantu beinvestisa, birasaba yuko uburyo amafaranga leta ikoresha rero ntitwumve ingene aya mafaranga y'integura amareta amafaranga leta ikoresha kumakumakuma ngene icyo kintu kitigera kija mu ngiro, kandi cyasabwe mu bitabo by'imigambi ya leta byanditse kuva kera mugabo ku mwaka n'ibi. Turasabye rero ubu ko mu ntegura y'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka uze kutubona neza handitse mu bintu bitihutirwa byo kubaka ububiko bw'ibitoro, n'ingene bibikwa, n'ingene bize birisekirize kugira Burundi natwe tugire inyungu za turiki kingira ibyo biza biza biratuba iby'igitoro bihinduka ibiciro canke ibibura.
Ingendo ziheruka gukogwa n'abarundi baja mu bihugu bya Buraya baciye mu gihugu ca Serbia ngo ni ingendo zaranzwe n'ingorane zitandukanye. Amatohoza aheruka gukogwa n'umumenyeshamakuru yigenga Alain Majesté Barenga yerekana ko abarundi baturubitswe cyane mu rugendo kandi ko bikokoye mu kuronka ibyangombwa bijyanye n'urugendo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Alexandre Niyunge.
Muri ayo matohoza y'umumenyeshamakuru yigenga Alain Majesté Barenga yerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abarundi baba ibihumbi bitanu bo mu bwoko bwose bo mu bitsina byose bafise imyaka itandukanye bagiye mu bihugu by'Iburayi baciye mu gihugu cha Serbia. Mumwe wese ngo yabanza kwegeranya amafaranga ngana n'imiliyoni za baba 14 z'amarundi kugira ngo aronke itike y'indege, impapuro n'ibindi byangombwa byo gufata urugendo. Kuronka ayo mafaranga ntivyari byoroshe kuko abatari bake kugira ngo bayaronke babanza kugurisha ibyo batunze yabamazu, amatongo eka n'ibindi. Umwe wese ngo yabibonamo uburyo bwiza bwo gushika mu bisagara by'Iburayi nka Paris, Bruxelles, Roma n'ibindi. Umwe mu bahoze bakora mu ibanki imwe y'Ibujumbura yabwiye uwakoze ayo matohoza kugira ngo ashobore gushika Iburayi n'umuryango wiwe aciye muri ubwo buryo, yabanje kugurisha inzu yiwe iri mu gisagara cha Bujumbura ku mafaranga angana n'imiliyoni 120 z'amarundi. Avuga ko yabigize kuko yabona ko atabundi buryo bwo kuronka visa yo kuja Iburayi buriho, yemera guca muri iyo nzira. Kuvyerekeye urwo rugendo rwo kuva Ibujumbura gushika muri Serbia, amatohoza yerekana ko rwari rugoye, ruhisha kandi rurimo n'ingorane nyinshi. Kuva mu mwaka w'2018 abantu bari hagati ya 60% ngo baruririnde indege zo mwishira hamwe Ethiopian Airlines kundwi baje Belgrade mu gihugu cha Serbia, ariko babanje guca ahitwa Istanbul mu gihugu cha Turkiya. Uretse ku rwo rugendo rw'amezi atatu rwaruhisha cyane, nimwe na rimwe ngo wasanga umuntu atanze ibiturire canke bikaba ngombwa akagurisha umubiri wiwe kugira ngo yoroherwe muri urwo rugendo rwiwe. Umenyesha makuru Alain Majesté Barenga yakoze ayo matohoza agereranya urwo rugendo n'inzira y'umusaraba kubera ingorane n'ibibazo byari birimo. Ivyo rero ngo byarabandanije gushika itariki ya 20 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka ushize, aho igihugu ca Serbia gifatiye ingingo yo kudasubira kwemerera abarundi kuja muri ico gihugu batagira visa. Mu makuru yacu yejo tuzobabwira amanyanga yakorwa na bamwe mu bapolisi bakora mu biro bijejwe uruja n'uruza rw'abantu n'abo mu biro by'iperereza.
Alexandre Niyunge ko arakenuye nunga hanyene duciye dusozerera amakuru twateguriye iyo kuri uyu wa kabiri. Shimire mwebwe mwese mwayateze yompi, shimire bagenzi bacu mu Rwanda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwa yatororokanije. Bonfils Niyongere nariko ndabashikiriza, ndabifurize kugira ijoro ryiza mu byanyu no mu banyu.